Ele Nesbitt da América. Izwi da America rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabara mu kijeje shuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muri kumwe nanje Fideni yo ngaba.
Kuva umugoro w'ababyeyi watangiye, byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe.
Uyo ni Terry Gakwaya, umuyobozi ashinzwe uburinganire bw'ukuzuzanya mu kigo gishinzwe amabohero mu Rwanda. Avuga ko kuva umugoroba w'ababyeyi mu mabohero utanguye byagize akamaro mu mibano y'abanyororo. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye ku mpunzi z'abarundi zatabutse zivuye muri Tanzania, kuko amakatewe ko gufasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishyikira ku bivuko biri mu ntara ya Monge mu Burundi zivuye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Baramutse Aloyisi.
Baramutse Fidele Tehere. Kuri Kongo nyene, Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko igiye kugara ibiro bya Schengen i Kinshasa bigenzurwa n'Ububiligi, bitangirwamo amaviza ku baja mu bihugu 18 vya Buraya. Leta ya Kongo yatangaje ko igiye gufata iyo ngingo mu bihe vya vuba. Kinshasa yamenyeje kandi leta y'Ububiligi ko ikigo cyabwo kijejwe iterambere ENABEL kitakenewe muri Kongo, iryo bushikiranganje bw'Ububiligi bujejwe imigenderanire kuri uyu wa kane jo nabwo bwaciye buvuga ko izo ngingo zibabaje. Iyo ngingo yo kugara ikigo ENABEL izotuma icyo kigo kidazosubira gufasha Kongo mu bisata by'uburimyi, amagara y'abantu no mu gisata cy'indero. Izo ngingo za Kongo zije zihora Ububiligi kali bwatangaje ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko bugiye gusubira kwihweza neza ibyifashanyo buha abategetsi ba Kongo gushika hatunganijwe amatora bavuga yuko yizewe na bose. Leta ya Somalia itangaza ko igiye kuzorungika mu bigo byo kwigisha gukunda igihugu abana 35 babohojwe aho bari mu kambi y'abarwanyi ba Al-Shabaab mu ndwi iheze imbere yo kubasubiza mu miryango yabo. Abdirashid Ibrahim Muhammad arongoye ibyo bigo yabwiye ijwi ry'Amerika ko abo bana bategerezwa guhabwa inyigisho z'idini zigamije kubakuramwo ibyiyumviro by'iterabwoba. Yavuze ko abasirikare ba Somalia bafadikanije n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batuye abo bana mu gitero bakoze ku kambi ya Al-Shabaab mu kigwati cyitwa Jamea Jidiale, ni ku birometero 70 mu burengero bwa Somalia. Ambasaderi wa Sudani y'Ubumanuko mu Burusiya Teral Ring Deng kuri uyu wa kane yarashikirije Perezida Salva Kiir urwete gutanga imihoho muri ayo mabanga. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Ambasaderi Deng yemeye ko koko urwo rwete ari ukuri ko yavuye muri ako kazi. Deng yari yagenywe muri ayo mabanga yo guserukira Sudani y'Ubumanuko mu Burusiya mu mwaka w'2014 yanse gutangaza imvo yamutumye afata iyo ngingo, ariko yavuze ko yofuma akorera mu gihugu cyiwe mu mahoro nk'umunyagihugu asanzwe. Deng rero yamye ari Somambike na Perezida Salva Kiir nyuma y'aho igihugu cyiyonkoye kuri Sudani mu mwaka w'2011 yaciye amugena kuba umuhanuzi wiwe mu by'amategeko mu mwaka w'2012. Ibarabara riri mu gisagara cya New York ni mu gacimbiri ka Bronx na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kwitirirwa umunyegana yarafise ubwene gihugu bwa Amerika, izina ryiwe ni Emmanuel Mensah. Uwo yitabye Imana ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2018 ariko aratabara abantu batewe n'umuriro waturiye inzu zibamwo abantu mu kigwati cya Belmont naho nyine muri New York. Emmanuel Mensah yari asanzwe ari mu gisirikare cya Amerika, yari yatashe mu karuhuko k'akazi igihe umuriro waduka ku nyubakwa y'abamwe. Mensah yari afise imyaka 28 y'amavuko, yabaye umwe mu bandi 13 bahasize ubuzima yitabye Imana amaze kurokora abantu bashika 4. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump alibaza nimba ibiganiro bigamije kugarukana amahoro hagati ya Israel na Palestina bizokongera kuba. Ivyo yabivuze gihe yari karabonana n'umushiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu mu nama mpuzamakungu ku butunzi i Davos mu gihugu cy'Ubuswisi. Yagije abanye Palestina kudasonera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho Perezida wa Palestina Mahmoud Abbas yankiye kwakira icegera cya mbere cya Perezida Mike Pence igihe yari mu rugendo muri ako karere. Trump kuri wa Carnegie yavuze ko azohagarika ifashanya Amerika ihabanye Palestina. Yagize ati amafaranga ari ku meza kandi ntazoja kiretse bemeye kwicara bakumvikana mu mahoro. Ivyo yabibwiye abamesha makuru i Davos aho mu Buswisi. Perezida Trump nyene yemeye kuzoha ubwenegihugu rwaruka rwayimukira rwiswe Dreamers rushika ku miliyoni umwe n'ibihumbi amajana umunani ruba aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari amakuru ava mu biro vya White House. Abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu biro vya Perezida babwiye abamenyesha makuru ejo kuwa kane kuyo mugambi wa Trump urimo kuzogabanya abiheka ku miryango bemererwe gusa hakemererwa gusa abubakanye n'abana hamwe n'abana b'imyaka mike kandi iyo programa yiwe izokuraho tombora yiswe lottery visa. Iyo nteguro y'itegeko ya Trump isaba imiliyoni 25 z'amadolari kandi yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexico no kongereza ibikorwa byo gucungera umutekano ku rubibe n'igihugu cya Canada.
Urakoze ya Louise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho mugoroba w'abavyeyi umaze imyaka iri utangujwe mu gihugu cyose ubumaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu gihugu. Mu nama ihuriyemwo abacunga amabohero b'abagore yakoraniye Kigali yasozewe ejo ku munsi wa kane. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi.
Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore. Aba bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza. Uyu mugoroba w'ababyeyi wari usanzwe gukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango babafitanye ibibazo bikarangira bikemutse. Peri Gakwaya umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu Rwanda asobanura kuva batangira umugoro w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa.
Tugira utugari nk'uko hanze duhari tukagira imidugudu, buri mudugudu tukawusaba kugira akagoro bakaba umugoro w'ababyeyi, bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize. Burya umunyarwanda yaravuze ngo hari abantu habura urujurundu, nabo haba utubazo. Kuva umugoro w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe. Urumva hari igihe uburoko bwa baryaga umwe akaba yatangira kwiyenza ku wundi bagatangira mu mijyi imiryango yabo basize hanze, ariko kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoroba w'ababyeyi, ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze mbere y'uko iyo gahundiza.
Usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore, uyu mugoroba w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe.
Mu by'ukuri natwe aho niho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka, umunyarwandakazi yacuruje urumogi, umunyarwandakazi yagiye mu yijanditse muri. Bidufasha mu kubigisha, ni inshingano zacu n'umunsi ku wundi kubigisha mu by'ukuri, kutareka kutazongera gukora ibyaha, ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni. Kera byari kirazira ku munyarwandakazi, ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora. Uwo mugoroba w'ababyeyi rero dufasha iki? Tumwereka nk'umubyeyi ese ni mateka tugiye kuzasigira umwana wawe. Niba utangiye gukora ibi umwana wawe hanze aratekereza iki? Rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi.
Iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucunga gereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora. Madame Safari Jeannette usanzwe ari umucunga gereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo
mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi ntabwo bikomeza gukora akazi uragakora neza kuko nta kibazo ugifite. Mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye gushinjiramo iriya uko badutreninga baragutreninga ukiyumvamo akazi nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi kazi kananiye tuba tugashoboye. Imiterere rero yo gutwita gutwita iyo utwise koko umuntu agira intege nkeya abayobozi barakorohereza ariko mu gihe cya kindi cyo konsa gutwita ukonsa igihe runaka umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora.
Iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire. Kuri Minisitiri Nyirasafari Esperance w'Umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira.
Iri huriro ni byiza cyane nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zaguye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha ibyo byaha byiganje ni ibihe se twabikumira dute. Rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha. Noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko iyo tubimenye tunamenya nuko twabivura twanakumira ko ibyo byaha biba.
Mu Rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku 180,000 barimo abagore basaga 350,000. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi aho Abarundi 769 bahungutse bavuye muri Tanzania. Hari hitezwe 800 ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvo z'amagara. Bose binjiriye ku mupaka wa Gisuru mu Ruyigi ariko igice cyabo baciye bajanwa i Musasa Ingozi mu buraruko kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko. Abandi basigaye i Nyabitare nabo mu ntara za Ruyigi na Gitega bitegekanije ko bose kuri uyu wa gatanu bazojanwa iyo bahunze bava. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Igihe cya saa yine n'inusu zo ku Musase z'uno wa kane n'izo mpunzi z'Abarundi zashikima bamba ku mupaka w'u Burundi na Tanzania bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo baziteshije mu bushikiranganji bw'intwari wo hagati no gukundisha igihugu mu Burundi. Umupfasoni Gloriose Berahino yari yaherekejwe n'intumwa z'ishyirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi HCR ziri ngo n'ikigera cy'userukire HCR mu Burundi Sufra Nagiri zimaze kwinjira mu Burundi. Berahino Gloriose umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza muzaba waziteshejwe yadihaye ikaze.
Turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira Imana agashika iyo ashitse bakamucumbikira nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamo. Hajya nta hantu haryoshe nk'aho wavukiye nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza tubyumva kumwanya yewe.
Berahino Gloriose yijeje izo mpunzi kwiyo bagiye ari heza.
Icyo mfite kubamenyesha ni uko mu mihana mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirimi wanyu umwana mushire ku ishuri uri masubira rime uwari umudandaza uri umutakisivere asubire agura agakibi kuko hano muratekerewe injya muratekerewe ibintu bizomara amezi atatu ndetse muratekerewe n'udufaranga duke utwo dufaranga muzodukoreshe koreshe kuneza iyo muryango utagira isuka cyayigura urose imwe acatira n'indi bacha bamutiza murazi nyine tubana barundi turashigikirana n'ubu turashashigikirana karibo mwirabire hama muzotera kamo n'abasigaye inyuma.
Supanagiri icegera cyose ukiri hasere mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo gikorwa cyuguruye igice cya gatatu cyo gutakuna impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kubabyitabiye ni igice kizoranga itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho hategekanijwe gutahukana impunzi zingana n'ibihumbi 10 igice cya kabiri cyarangiye itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017 ahatahukanywe impunzi zabaye 14 mu gihe hari hitezwe impunzi 12 gusa umwe mu bakozi b'ishyirahamwe HCR bakorera muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko bitigira ibyitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ukuntu bari kubariyandikisha n'abiyandikisha ari benshi abo batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka nk'uko byemezwa nta kimazi Geneveva umwe mu batahutse
kango mu burundi ngo intambara igombibe ngo mukagenda n'akati kanyu ngo nuko ngo barabatangisha ibihumbi ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo ugende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumandika aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa cyavu
ubivuze na
ubuze barakwirukako
bande
abanyagihugu nyine bahonye
reka mubatahuka hari n'abavuga ko batazi icyo bari bahunze aha ni nka Ndayizeye Rashid
ukuri nahunze akakongera ko abandi uko ugenda kwibarabara nabo abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kubera
Ndayizeye Rashid w'icyo yakoze yaje agabanye ko yatahukana umukenyezi w'umutanzaniya kazi yakurikiye umugabo afite ubwoba ariko arashima uko yakiriwe Rose Kambayaga niwe umutanzaniya kazi yashimye gukurikira uwo yashimye
genda gende imuko
uri mu Tanzania
ndumuhakazi
none ugeze Burundi wasanze bimeze gute
kanga kweri habere mudufashe neza harabereye neza abanyakiriye neza nta mudugumbo nta na kimwe
ubuzima bwawe usanze ukora iki
mu buzima bwanjye usanze ndumukurima ngiye kuruha bakazoza ndime zawe iyo ko najya nk'uko ndotera imbere nana nyine bizogenda neza garoje mu ishuri ugena bene babo kwitegurira akazoza kabo
hari hitezwe abarundi 800 baza gutahuka kuri uno wa kane ariko icyo kitigiri nticyabaye kigikwira kuko hashyitse abarundi 169 abo basigaye mu ishyirahamwe HCR batubwiye ko hasigaye iminsi mike igiseke ikabafata muri komine Gisuru intara ya Rugimuso rikuru rw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
tukiri kuri iyi nkuru abarundi 374 bose baturuka mu ntara ya Kirundo baraye mu ikambi yakira abahunguka yasongore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi bari mu batahanywe ejo ku munsi wa kane baciye mu ntara ya Ruyigi benshi muri bo batuka muri komine ya Busoni benshi bavuga ko batahunze igihugu ku mvu z'umutekano muke ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
ku barundi 269 bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania 374 n'abanyakirundo muri abo 374 benshi nabo muri komine ya Busoni baharugwa ku 213 na Bugabira yaharuriwe 62 igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa kane nibo bashikanwa mu ikambi ya HCR yakira abahungutse bifata kibanza irahitwa Isongore muri komine ya Kirembe y'intara ya Ngozi vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu cya Tanzania baciye mu ntara ya Ruigi bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje nta majambo menshi yavugiwe muri icyo kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri icyo kigo ikihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba abo bagize ikibazo cy'amagara kugira bavugwe tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri bane mu bahungutse nka bose barashimishwa n'uko basubiye mu gihugu cyabibarutse muri abo bane umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye kubihuha
jewe nahunze 2015 ku mpamvu yuko baguma batuga ibintu vy'itera bwoba ngo intambara igira itere ngo amatora abaye abantu bazosha ngo babiye hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga hanyuma natwe twanduruka turahunga twahonze ibintu by'ibihuha kuko bapfuka ibintu byinshi biteye ubwoba n'ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungu tukaba tubona basigaye mu gihugu atangorane na zimwe zihari babaye ngaho twitahire
uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicaye bigacika muri komine ya Busoni
iwacu muri Busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu giye gusa cyahambanye nahavanywe n'ikintu kitwa inzara icyo cyahambanye mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ngeze mu nkambi hariya maze n'icyo gihe nkumbura ababanye kandi nkumbura n'igihugu cy'iwacu
mu byamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije
kandi ikinzanye igihe hanini nuko numvise hari amatora amatora ntashobora kuba jyewe ntagiye gutora ntibikunda ategetsi barabizi jyewe nahunze babizi nicyo nifuza mugabo ukongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wapi naho inzara izotera n'abandi mbona bahaye
uyu mukenyezi we aturuka muri komini ya Bwambarangwe avuga ko yomowe nubwo bankana n'abakazana
nde nahunze ingorane zerekeye z'abana n'abakazana tushatumye jyewe ngenda n'ubu n'abana ntibazi n'ahantu n'abandi bazi gusa nyine ko nabona arapfuye abana urabona se babo yapfuye kera nyuma yandadaye abana ndabarera abana batonya baratora abagore umwe gutora abagore jere baca baranyihariza abagore babo urabona umuhungu amaze gutora umugore akabyara gatandatu nta mugishoboka nawe ntabwo nahunze umutekano muke
uyu mugabo nawe nyine ntavuga ko yahunze umutekano muke ahubwo asigura agatotezo k'umutware
icyatumye jewe mpunga ni umuntu natemeye igiki kiri impande y'itabo ryanjye ryo ku rubibe abarimu bariko barubaka amakoleji bakisabye acambira ngo namwize acaraja aramfatisha uwo muntu amwita Marikino mu gatare amfatisha igihe kigera ku mfunga mu izone amfunga ibi yose amfunguye aca bahimba 40 cyo muri abandi bari barahunga bahimba 40 ndavuga ati ntatongo mfite ndi bugurishe ko kubera nifite n'utwana n'upfuma mpunga kuko aho umeze nk'utotejwe
bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose ibyo biheze bazocyaburizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamo bamaze gushika iwabo HCR iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano muri site yakira abahunguka yasongore mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi ijambo sonda rurinze ijwi rya Amerika
kwindi nkuru yerekeye u Burundi buramatari w'intara ya Rumonge aratabaza abagira neza bafasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya Rumonge kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu abanyekongo n'abarundi bariko barahunga uburere bwa Sebere Baraka muri Kivu y'Amajepfo muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo ibindi kuri inkuru twumvirize umumenye cy'amakuru Chris Munezero
Umurindi w'impunzi z'abanyekongo n'abarundi bakorera muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo ntiwari bwagabanuke gushaka umutaga w'uyu wa kane ku kivuko cy'umugwa mukuru w'intara ya Rumonge ku bw'igipolisi cy'u Burundi gushika isaha 6 impunzi zirenga 2000 atawomenya neza igitigiri cy'abanyekongo n'abarundi njo cari kihari nyinshi muri izo mpunzi zahunze uturere twa Sebele, Baraka, Kibanga na Karamba muri Kivu y'Amajepfo Berenari umudandaza w'umurundi yakoreraho muri Kongo avuga ko we na bagenzi we bahunze ataco batekeye mu byo bari batunze
nafika leo ilikuwa muda wa saa 4
twashitse uyu munsi saa 4 z'umurango indwano zari zigisutamye kandi zishushe abantu benshi bariko barahunga cyane abagenzi banje twagiye tubona abasoda biruka natwe kubera turi abarundi tuti ntitwosigara ngaha duca natwe turahunga twabuze aho duca mu kwiruka duca duhitamo gufata ubwato tugana i Burundi twaje tuzananye n'abagenzi bacu b'abanyekongo aha muri Kongo nari nagiyeyo kugira ndandaze narangura imikeke nkagiza nakwidandaza mu Burundi nifuza rwose ko amahoro yugaruka ngasubira mu bikorwa byanjye
niko nanunua mikeke na leta kurudi pakipo amani kipatikana ntarudi
icyo kivuko cy'udendezi cyo mu Rumonge naho ari cyo cakiriye izo mpunzi nta nzu abo bahunze bashikiramo zibakingira uruzuba n'imvura inzara n'inyota ni ivyo byaboneka muri izo mpunzi na cyane cyane kubataco bashoboye kwibangikanya
nini muzira nabi ndi kwa mungonjo na kwambaye ni kwanguka tu
ndu musaza kandi nari nsanzwe ngwaye aha se ntambuka nca ntembagara kuveje saa 8 y'ijoro shika sindaro mutuko fungura. Imvura na yo ikilanya agira, mshikubu, nituraro mudu fasha.
Abuja kuta msaada wote.
Ichiwa nikeje kandi nuko atatuzu kwa subu umwe, ekambele na mazi meza, izo mzazi fise akulicho kivuko. Abana, ekambele na wakuze, bakawa, vituma, mumusenyi, chane mumazi, kiaga. Abaje jinwaro biboneka ko batari biteguriye ubwinshi bizo mpunzi baratabaza ikibanza cy'ifata kibanza mu kigo cy'imyuga izo mpunzi zajanywemo naco nyere n'igikwiriye Juvenal Bigirimana buramatari b'intara ya Rumonge agasaba abagira neza gufasha
abashira hamwe yabagira neza je kugeza ubu ntayo ndabona uri kuraraba kenshi usanga ari intwaro yikoba ariko twabonye abo muri haseri baje nabo bashejwe by'impunzi hanyuma abo muri pamu ntiturababona ntiturabona rero abandi twagomba rero tubatera kamahubwo banyaruke kuko urabona abantu barenga 1400 n'abandi baguma baza burya si bake harimo abana harimo batama batamakazi reka n'utari umutama nta muntu numa inzara igera umutwe nicyo gituma boza bakadufasha kuko ni igikorwa kiremereye ku ntwaro ntacyo twoshobora twenyine
komine nyazarake nayo nyene irikirakira mwene izo mpunzi ushika ku mutaga w'uyu wa kane igipolisi cy'u Burundi kivuga yuko abantu barenga 1200 bagwiriyemo abana n'abakenyezi bari bamaze kwakirwa amakuru dukura ahinyanzarake akamenyesha ko harimo abana barenga 60 bafise ubugwayi ufatiye ku nzara bakeneye gufashwa mu manuko bw'u Burundi Chrisimunezero ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize. Byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye. Imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu, urugomo n'ubwicanyi, guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi kubababaye nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan ministre wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko Congress Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'ubukungu. Ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe. Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu. Yarashimangiye ati ibi bivuze ko Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe. Politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa, amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za Leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya Leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashyize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.